World of Labits.
Si buona bandi, baby girl, stay with me. Quando ti abbandi, baby girl, come to me. Magia, you are in control. Ungie kure ninde yo mhoza. Ano marira mukoka vyongora. Ubwo mbarira ukuntu tubikora. Ukora. Ubwo mbe ninde yo kuruta. Ko banwa y'umutima nka ubura. Ukuvyumva nawe ni kuvyumva. Reka tubikore na uyo bijyanyuma. Tere kuri different. Nyumva. Dila ki ngufise mu buzima. Mohama, nita Mohama, kero rifai na chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai ngora korama. Mohama, nita Mohama, kero rifai na chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai ngora korama. Ere guri different, nyuva. Dilaki ngufise, mubuzima. Si buona bandi, baby girl, stay with me. Quando ti abbandi, baby girl, come to me. Magia, you are in control. Ungie kure ninde yo mhoza. Ano marira mukoka vyongora. Ubwo mbarira ukuntu tubikora. Ubwo gambe ninde yo kuruta. Ko banwa y'umutima nka ubura. Ukuvyumva nawe ni kuvyumva. Reka tubikore na uyo bijyanyuma. Tere kuri different. Nyumva. Lila ki ngufise mu buzima. Mohama, nita Mohama, kero rifai na chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai ngora korama. Mohama, nita Mohama, kero rifai na chumburana. Mohama, nita Mohama, mikoro tarishai ngora korama.